Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije bagenzi namwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 15 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Iyindi radio ndafasha hacyane muri mwese ni radio y'ijwi rya Amerika.
Iradio y'ijwi rya Amerika amamwe iraduhereza dutohoreza amakaye yatukumviriza, niyo radio ubutwovuga ko ifasha ngaha mu gihugu.
Abo n'abanyagihugu bavuga ukuntu radio y'ijwi rya Amerika yabagiriye inyungu muri iki gihe amaradiyo yigenga yugawe. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse, mikro ni gwawe.
Urakoze Oriane, ndaramukije mwese muriko murakwirikira ano makuru. Guverineri wa leta ya California yaremesheje ku munsi wa mbere ko intara arongoye ikiragwana n'umucanwa, kandi ko abasoderwanwa bo muriro batariko baratera intambwe iboneka gushika ubu. Uwo mucanwa uri kurate mutongora mu bice by'uburaruko uzufise ingufu nyinshi kandi uguma uhindura uko wari usanzwe umeze. Guverineri Brown yarashimiye ariko abo basirikare ku bikorwa cy'ubutwari bariko barakora no kubwira abikorana ati umuriro urandagata urandagata wihuta gusumbya uko ibikoresho vyingurukana bumenyi byari byabitweretse. Ku munsi wa mbere umuriro wo mu gice c'uburengerazuba wari umaze kuzimya ku bice 5% gusa, nayo mu burasirazuba bice 30% gusa nibyo abasoda basa n'abamaze kuzimya. Ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa mbere yarahamagaje inama yihuta ku bagize leta rongoye. Intumbero y'iyo nama nubwira bige ikibazo c'uruhagarara rurangwa mu gisagara ca Yerusalemu hagati y'abayahudi n'abanyapalestina. Ku munsi wa mbere umugabo w'umuyahudi yarapfuye n'abandi bari kumwe barakomereka bitewe n'uko imodoka barimwe yatewe iyo n'umunyapalestina igacirwa mu kinogo. Ejo n'igipolisi ca Israel caratanye mu mitwe n'abanyapalestina bapfuye urusengero rwa Yerusalemu. Abanyapalestina bita umusigiti wa Al-Aqsa, abayahudi nabo bakayita ishengero ryo kugasozi k'Imana. Mwikete iyo mirwi yose yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, bose baguma batana ko amakosa. John Kirby avugira ubushikiranganji bw'imigendanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere yariyamirije ico cose coza gitero umutekano muke muri ako karere, acahamagirira imigwi yose gukoresha ukwihangana no gushira mu ngiro izina ritagatifu ico kibanza gihabwa. Abaministre b'intwaro yo hagati b'ibihugu vya Buraya ku munsi wa mbere vyaranse ko bumvikana ku buryo bihugu vyogabangana impunzi ziriko zirahunga cane cane zivuye mu bihugu vy'abarabu na Afrika. Bimwe muri ivyo bivuga ko vyonganya igitigiri c'impunzi bazokwakira, ibindi bihugu navyo cane cane vyegereye Buraya bwo mu buseruko vyo bikabona ukundi. Ku munsi wa mbere Hongriya yarugaye aha uraca impunzi nyinshi zivuye muri Serbia. Victor Orban, ministre wa mbere w'ico gihugu, yavuze ati Hongriya ifise imyaka ibihumbi n'ibihumbi igendera ku muco w'abemera Kristo, ati rero ntidushaka ko abantu baje mu gihugu mu bwinshi ko bohindura uwo muco. Ati ico twamaze iyo myaka yose turwanira, ati sico catumye turwana ingwano y'isi yose, intwaro ya komunista, guhindura iyo ntwaro nyene no rugwanya n'ibibazo by'ubutunzi. Yongeye ati Hongriya turafise ukuntu kwacu tubona akazoza ka Buraya, ati abanyahongriya bashaka kuba mu gihugu gitunganije neza kirangwa nk'amahoro n'umutekano, ati ntidushaka vurugu mu gihugu. Umukarani wo muri leta ya Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe araganisha abubatse imbere y'amategeko yari yapfunzwe azira ko yanse kuraganisha abasangiye ibitsina yarasubiye ku kazi ku munsi wa mbere. Ico yemeye ni uko atazobuza icegera ciwe guhagarikira ubugeni nk'ubwo, ariko ikibazo yibazo n'agaciro izo nkaratasi zemeza ubwo bugeni zizoba zifise. Guverineri wa leta ya Kentucky n'abategetsi bakuru b'umushikirangaji w'ubutungane baramyesheje yuko izo nkaratasi zizoba zikwije amategeko. Kim Davis niryo zina ryiwe yari yapfunzwe n'umucamanza kuko yanse gushira mu ngiro iteko ryasinzwe na leta nta inyuzwa ya leta zumwe za Amerika iha uburenganzira abasanga ibitsinda kubakana. Aho yasubira ku kazi rero yavuze ati sinifuza kwinjira cyane muri yenayo matati, ati kandi sindi incungu kandi sinifuza gutungwa gatoki, ati sinanze kwinjiza amategeko, ati uko naragiriwe ubuntu bw'Imana gukwemera, ati ndifuza gukorera ababanye naho mbaye mu mahoro n'umutekano, mugabo ntawutoye kami ka muntu kanje. Ku bakristo benshi rero bagwanira iyubahirizwa ry'imico kavukire muri Leta Zunze Amerika, Davis aboneka nk'umuragwa bugabo kuri iyo ngingo yafashe yo kutaraganisha abasangiye ibitsina. Igisota cha Misiri ku munsi wa mbere carishe bamukera rugendo 12, muri abo harimo babiri baturuka mu guca Mexique.
Urakoze Alphonse kumakuru uhejeje kudushikiriza. Tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozerera ibiganiro byo muri kino gitondo. Cyuti mwese muri ko mubananye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ibihugu 10 byo mu burasirazuba no mu bumanuko bwa Afrika bitaraniye mu Rwanda byiga ingwara ya malaria ibandanya kwiyongera. Kuva mu mwaka w'2012 abagwayi ba malaria bariyongereye cyane mu Rwanda, cyane cyane mu gace ka Bugesera na Kirehe. Kuva kuri uyu wa mbere uturere twibonekejemo malaria nyinshi, abanyagihugu baho bariko barategwa imiti yica udukoko dutera malaria. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Kuva mu mwaka w'2012 indwara ya malaria yariyongereye cyane. Dr. Corinne Karema ushinzwe kurwanya malaria muri Minisiteri y'Ubuzima atangaza ko impamvu z'ingenzi zatumye indwara ya malaria yiyongera ahanini zishingiye ku nzitiramubu zidafite ubuziranenge zinjijwe mu gihugu, ndetse n'ikibazo cy'imvura nyinshi isigaye igwa mu gihugu cyacu. Iyi ikaba impamvu yo kwiyongera kw'imibu itera malaria. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo guhangana n'iyi ndwara ihereye cyane cyane ku turere twazahajwe na malaria. Uyu ni Dr. Corinne Karema ushinzwe kurwanya malaria muri Minisiteri y'Ubuzima.
Muri iminsi tugiye gukoresha indi insecticide ikora neza cyane, twatangije muri Nyagatare, Gisagara na Bugesera. Ubu ngubu tugiye no gutera umuti muri Nyanza na Kirehe kubera niho twabonye ko ari malaria nyinshi. Ikindi twatangije no kuvura abakuze, muziko twavuraga abana gusa mu giturage muri community. Twatangije muri Southern Province mu madistrict atatu, ubu tutangiye no kuvura abakuze.
Kuva kuri uyu wa mbere mu turere twagaragayemo no kuzahazwa na malaria, twahereweho duterwamo imiti yica udukoko dutera indwara. Mu karere k'u Bugesera nasanze abaturage bamwe bishimiye ko iyi miti batererwa izagabanya ubukana bwa malaria isigaye yarabazaje. Ariko hari n'ikindi kiciro kivuga ko iyi miti nta kimaze ahubwo ituma mu mazu yabo haza bimperi n'imbaragasa.
Dutereye ariko usanga ahantu bateye higanje ibiheri cyane n'imbaragasa, ariko kuko nubwo impamvu za leta nyine turabyemera ntago wabyanga, ariko oya
ntago muyikunde
ibiheri bigiye kutwica
gusa imperi ziraka. Ubuse muri iki gihe ko twahuye n'izuba akaba nta mvura yigeze igwa, ko mwavuze ngo malariza ku mvura. Ubu muri izuba byatwikaga iyi malaria yatusehe. Ubuse nje kuyivuza ishunzi. Ndunda yirwaye nje ndu bushize naje kuyivuza.
Ubu rero nuko nukuza kwemera rero bakaguterera imiti.
Kubitera ntago nabyanga, ariko nje mbona ntacyo bitanze. Nta kintu bitanze nuko ari gahunda za leta.
Ikigaragara wenda tutaratererwa iriya miti nta mperi nje nta nubwo nari nzizi, ariko bamaze kunterera iwanje nabonye imperi nyinshi muburiri. Icyo tukemera cyo irwanya imibu nti tubashe kurwara malaria nkuko byari bimeze, ariko mu nzu rwose imperi zo ziraza.
Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyamata Nyiragutabara Leonard yahumurije abaturage ko nta ngaruka iyi miti igira, ndetse n'ibyo bavuga ko itera imperi atari byo. Yavuze ko nubwo hari benshi batarumva akamaro ko gutererwa imiti, ariko hari n'abandi bakuwe umutima na malaria ubu bakaba badagikemanga ikoreshwa ry'iyi miti.
Ubu ngubu urabona ko babyishimira, kuko mu bihe byashize bitewe n'uko barwaye za malaria cyane byatumye noneho bumva ko gutera imiti bifite akamaro. Mbere babanje kugira resistance bakavuga ngo bibatera imbaraga sa n'ibiheri marare yabaye nyinshi cyane mu baturage kunje twavuraga abantu barenga ijana n'abandi kandi ugasanga bose ni malaria byatumye abantu bagira ubwoba marare y'abantu basigaye bayitinya kandi bashaka noneho kuyirinda kurushaho
Ibihugu 10 byo mu burasirazuba bwa Afrika ndetse no mu majyepfo nibyo byitabiriye inama harimo igihugu cya Kenya Namibia Botswana Eritrea Zanzibar Zimbabwe Swaziland n'u Rwanda byose byemeza ko byugarijwe n'iki kibazo cya malaria ibi bihugu bizungurana inama ku buryo byakemura iki kibazo mu Rwanda umwaka ushize abagera kuri 500 bishwe n'iyi ndwara ubu ministeri y'ubuzima yahagurukiye kongera imbaraga mu guhangana na malaria mu minsi ishize haherewe ku turere twazajwe na malaria hatangiye igikorwa cyo kongera gutanga inzitiramubu nshya zisimburiza ari zaratanzwe mu baturage ariko bikaza kugaragara ko zitujuje ubuziranenge Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
tukiri mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro bijanye n'uburyo abantu bafise mu Rwanda kivuga ko kuva mu 2011 kugeza mu 2014 ubukene mu miryango bwaragabanutse iki kigo gisobanura ko uburyo bwiyongeye mu nzego zose cyane cyane mu burimyi nubwo bimeze uko ubushomeri mu gwaruka cyane cyane abarangiza kaminuza buracahangayishije igihugu ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bugiye gushira ingingo zikomeye mu kukemura icyo kibazo ni inkuru ya Eric Bagiri ubusa
Ubu bushakashatsi ku nshuro ya kane bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu gihe cy'umwaka bugaragaza ko ubukene mu miryango bwagabanutse ku buryo bugaragara abayobozi b'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare basobanuye iby'ubu bushakashatsi bavuga ko kuva mu 2011 kugera mu 2015 umuturage yavuye ku madorari 211 yinjizaga gera ku madorari 718 abakoze ubushakashatsi mu kigo cy'igihugu kibarurisha mibare bavuga ko inzego hafi ya zose zagize uruhare mu kuzamura imibereho y'abaturage Mu buryo bavuga ko bumeze neza cyane ari ku buhinzi bwafashwe nk'inkingi ya mwamba mu kugabanya ubukene. Kubwo iki kigo ubucuruzi buciriritse bwazamutseho 24% kuva mu 2011-2014. Ikigo cy'ibarurisha mibare kivuga ko mu byaro ubu bucuruzi buri ku mpuza ndengo ya 38.1%, mu gihe mu mujyi hari 7.3%. Nubwo biruko, ikigero cy'ubushomeri mu Rwanda cyo kiracyagaragara nk'igihangayikishije ubutegetsi bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda muri gahunda yayiteganya ko byibura yagombye guhanga imirimo mishya 200,000 buri mwaka n'intego itagezeho kuko ivuga ko yashoboye guhanga imirimo isaga 140,000 ku rwego rw'igihugu abashomeri bari ku mpuza ndengo ya 2% ababarizwa mu mijyi 8.7% muri abo bashomeri barangiza amashuri yisumbuye ni 9%, mu gihe abize kaminuza n'amashuri makuru ari 13%. Ni ikintu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanga kidakwiye gukomeza ku muvuduko kiriho.
My reaction to these statistics
cyo navuga kuri iyi mibare ni ukwiyemeza kuruta kunyurwa ntekereza ko byagombye kuba cyo kimwe kuri imwe mwese bagombye kwiyemeza cyane nubwo tugomba no kunyurwa
we are to be satisfied For example, we fell short on creation of non-farm jobs.
Urugero ntitwashoboye guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi. Ibi birasobanura impamvu barangiza kaminuza bari ku kigero cyo hejuru cy'abashomeri. Hafi inshuro esheshatu z'ubushomeri ku gihugu cyose. Dushobora kwemera ko iki kibazo gikomeza.
We can't allow this worrisome trend to continue.
Si Perezida Kagame gususanga ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda ari cyo kugira icyo gikorwaho. Bwana Lamini Manu uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda n'abashi mu rwego leta y'u Rwanda yagezeho mu kurwanya ubukene ariko agashimangira ko leta yananiwe guhangira imirimo batari bake mu kiganiro n'abanyamakuru bwana Claver Gatete ministri w'imari n'igenamigambi avuga ko ubusanzwe guhanga imirimo byari ku kigero cyiza mu Rwanda ariko nyuma yo kubona ko hakiri urugendo rurerure ngo bagiye kongeramo ingufu
buri mwaka twahanga imirimo on average 146,000 bigaragara yuko mu byo kuri hari intambwe yatewe kuko murabizi n'icyo gihe twashyizeho national employment program twari twashyizeho program y'igihugu yo kugira ngo ifashe kubijyanye n'iyi mirimo tureba abantu barangiza amashuri ya secondaire tureba abantu bajya muri TVET nicyo twakora kugira ngo benshi banyure muri TVET bashobe ko bahanga akazi nabandi bashobe ko barangiza muri za kaminuza ariko cyane cyane babona internships mu bigo bitandukanye kugira ngo bashobe kuba bakora akazi babona skills zijyanye n'akazi ahanga rero tukabona bimaze gutanga umusaruro utugeze ku 146 ubu ikindi tugiye gukora none ubwo tumaze kubona iyi mibare no kuvuga ngo twakora iki kugira ngo tugere kuri cyane none iyo gap yindi sigaye dushobora kuba twayigeraho twera ku magana abiri. Ubu nicyo tugiye gutekereza uko imibare uyu munsi nibwo twayibonye.
Ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda ku bushakashatsi cyakoze cyanzura kigaragaza ko muri rusange ubukene mu Rwanda buri kuri 39 n'igice kimwe ku ijana mu 2014 buvuye kuri 44 n'ibice 9 ku ijana mu 2011. Bisobanuye ko havuyeho 5.8% ku ijana. Abasobanura ibikubiye mu bushakashatsi baragaragaza ko ibintu hafi ya byose ari byiza mu gihe mu byaro no mu mijyi hari abakibona ifunguro bigoranye.
Ibiryo genda ninza kugira gutya mpaza kugeraho nza kubona icyakura ndakirya ntakibona ubwo nihangara.
Ushobora kubona nk'amafaranga angahe ku munsi?
Ni 500 ku munsi.
500 ufite abana bangahe ubwo?
Batatu.
Ubwo ugura iki?
Nuko genda tukagura ikiro cy'ibishyimbo 230 ubu ngubu niyo kigura.
230 asigaye 270 agura iki?
Yagura nk'agafungo k'utwumbati ariko imyumbati hano mu Mugesera imbuto yarabuze ubu turi kubona tuyikura mamayaga mu ntara y'Amajyepfo. Ubu niho imyumbati bajya kuyikura.
Nkatwe turya rimwe ku munsi.
Ugatangira umwaka ukarangiza ubundi.
Uvuye gukorera 700 ukagenda ugashaka kuyangiza isaha uwe n'ubugoroba wararira iki?
Umwana kandi akara n'injoro.
Ko tubimenyereye. Turabimenyereye.
Akarere kagaragazwa nk'akarimo ubukene kurusha utundi ni Kanyamasheke gakurikirwa na Gicumbi ndetse na Gisagara. Muri utu turere ni naho hakigaragara ibibazo bishingiye ku mirire mibi, ariko ubutegetsi bwiyemeza ko bugiye guhangana nabyo umunsi ku wundi. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda tuje mu Burundi, ibiziga by'abantu batatu byaratowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu muri komine ya Ntahangwa. Ibyo biziga byose ni iby'igitsina gabo.
Ikiziga cya mbere cyatowe gitekeye mu igunira muri zone shasha ya Ngagara mu Ruzi Nyabagere. Aya ni amakuru dukesha igipolisi kubera ko twebwe twiboneye ibiziga bibiri gusa. Kimwe muri ibyo biziga twabonye cyari muri zone shasha ya Buterere ahitwa ku bumwe muri quartier diplomatique. Ikindi na cyatowe kibarabara igabura cy'ibitoke amaja kujya Kanyoni hamwe no kujya gatatu muri quartier Ngozi muri zone shasha ya Kinama. Umuntu yihweje icyo kiziga cyo ku Buterere byagaragara ko uyo muntu yishwa nizwe mu izo sigiwe ahico bamunigishije cyaciye haboneka kandi nta kindi ikomeye na kimwe yarafise uretse aho mwizosi. Uyo muntu yatekeye mu igunira igihe yatogwa n'abanyagihugu ngo ku Buterere. Abanyagihugu ku Buterere twasanze harimwo abanyezamu babonye umuduga wamuzanye.
Haraje umuduga saa 7 y'ijoro burahagarara ngaha nk'iminota 3 ucuragenda ntawarazi ikintu uzanye. Twebwe rero bukeye tuje tubona ikintu kiri mu mufuko twiyumvira n'ibintu by'imari baje guta dusangana umuntu aboshe. Iyo modoka ntawe ari kuyibona kuko twari kure yayo cyane.
Twavuye tumenya ko uyu muntu yatawa ku Buterere ari urongoye rwaruka rw'aba MSD muri zone Kamenge azwi ku izina rya Niyonzima Jean Marie. Aya makuru kandi aremezwa n'urongoye urwaruka rw'aba MSD kwe w'igihugu Donatien Kwizera. Uyo wundi yatowe ikiziga mu cy'ibitoke nawe nyine nk'uko twavyiboneye yarashwe mu mutima yongeye acumitwa imbuga ita ku maboko yarajyanye mu kidengeye cy'amaraso. We watandukaniye n'uyo ku Buterere nuko vyaboneka ko yiciwe aho yatowe ikiziga. Igihe yicwa hari abanyagihugu wa mucungararo yaho bavyumvise abandi barabibona.
Yaravugije induru, induru imeze nk'iy'umwana mwihweje ku mubiri. Icyo gihe yavuze induru bariko baramucumagura imbugita. Hanyuma rero bararashe inkoho ya karaha butaka. Sinasubiye gusinzira jeho nsanzwe ndwaye amahoro naraye ndayabuze.
Abo banyagihugu baba bari mu cibitoke canke mu Buterere bose baruhijwe nuko batora ibiziga mu mazoni wabo.
Ejo batoye ikiziga cy'umusoda. Nuwe mwosi kandi dusibiye gutora ikiziga. Iminsi yose bazokwama bazana ibiziga bavuga ko abanyabuterere nibo babi. Dushaka rero ko batubwirira ubutungane.
Birababaje aha mu cy'ibitoke barahasanze intumbi ku bya gatandatu mu yindwi nyine yarayishize. Aha ku bya kane harabonetse intumbi. Izo ntumbi ni iz'abana bato. Mbega uru rwaruka rwacu ni ukuvuga yuko rutaharurwa mu baremwe. Ndibaza neza yuko hariho abajejwe umutekano bakwiye kuducungera kandi burya n'abakozi bacu. Ariko nta kintu na kimwe mbona umenga badukorera kubera kuko nk'ibi bintu ntivyomera gutya hariho abacunze umutekano n'akamaramaza.
Mu gihe amahatoye ibiziga abanyagihugu bakibaza icyo bajejwe umutekano babafasha. Umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko akazi kabo ka mbere bakora ari ukureba ibyo biziga vyatowe maze bagatanguza amatohoza. Na kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ibaco igipolisi gikora, uyu muvugizi w'igipolisi asaba abanyagihugu baba babonye uko vyagenze cyangwa bavyumvise kwihutira kubimenyesha inzego zibijejwe mu ntumbero yo koroheza amatohoza. Amenyesha kandi ko muri ayo matohoza nyene baheza bakabona uruhara rwa polisi wo micungararo ko bavyifashemwo neza canke nabi. Ibujumbura vyete ishatse ijwi rya Amerika.
Amezi ane ararangiye amaradiyo atanu yigenga n'imbonesha kure imwe bihagaritse gukora biranaturigwa abanyagihugu bo mu Burundi bavuga ko aragahombo kuko ubu babeshejweho n'ibihuha ariko barashimirijwe rya Amerika kukungene ryabafashije muri iki gihe amaradio amaze atari karakora. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Abarundi basanzwe bakunda kumviriza amaradio gusumvya gusoma ibinyamakuru nkuko ivyigwa vyinshi vyakozwe bivyerekana mu gihe amaradio yigenga n'imbonesha kure imwe vyaturiwe abanyagihugu b'Urundi bavuga ko batakironka amakuru nkuko bavyifuza.
Muri make yahageze satane nso tumviriza amakuru bose basanga ako karadio numuntu harima n'unyonga ikinga. Tukumva amakuru avuga hirya no hino kamenya aho ca naho daca tazi ndahaca habavye. Ariko uya umva umuntu yapfuye ntubonye ko byagenda we ngo yapfuye radio ntizivuga.
Amajambo make kuva amaradio yigenga aturiwe nta muntu numwe atahombye sijewe gusa umunyagihugu wese mu gihugu cy'u Burundi. Eka no muri hanze y'igihugu bari hakurya y'amazi barazumviriza bose barahombye. Kera amaradio yigenga gihari waramenye umuntu waba mujanye muri documentation hakagira abantu baza gukura y'amakuru bagaperereza ati yafashwe ukuntu kuno ibiho igituma byaragwiriye nuko ayo maradio nyene yabutse kukubera abantu inkuru bayivuga umwe acahaje akayivuguko wundi agacahaje akayivuguko ukabura ico ufata n'icureka naje gituma ubona abantu bace bahunga cyane kubera ayo maradio nyene ariyo yabatuma barema bakamenya ati igihugu tubamwe kimeze gutya.
Kera isa 6:30 n'igice wasanga abarundi batari bake bafite amaradio ku matwi eka no mu buzi butandukanye abantu batari bake barumviriza amakuru n'ibiganiro. Ubu abantu bafata utu radio twabo kuva isaha 10 zo kumugoroba kugira bumvirize amakuru ku ijwi rya Amerika. Abo twayaze bavuga ko ijwi rya Amerika ryafashije cyane abarundi muri aya mezi anaheze.
Iyindi radio yafasha cyane muri iminsi ni radio y'ijwi rya Amerika. Ako nayo ni uwe nta mukuru kivuga tomoye.
Byagenze gute mwabuziki?
Jene batako batoza batandukanye. Uyu biba uko bivuga se ko byabaye. Umunyamakuru muhaye amakuru ntavuga uko byagenze. Uko amugiye se ko abyumva.
Uramaze kuyatanga none hama ntibakuvugire.
Abagenzi banjye batanga anumva. Kanda kayafata neza mugagaze kuyavuga soko yavuga bagwe ibuhushana
iradio ijwi rya Amerika amamwe iraduhereza dutohoreza makaya yatukumviriza niyo radio ubutwovuga ko ifasha ngaha mu gihugu na iradio y'igihugu yoyo inkuko bayivuga radio y'igihugu ivyivuga ivuga ivyo abayikoresha bakeneye abatwara igihugu bakeneye.
Ijwi rya Amerika ariko ngo ntirishikira ahari amakuru yose nk'uko ayo maradio yabikora ubwa mbere bagasaba ahubwo iyo radio kongereza ibikorwa byayo n'ibiganiro mbere bakongereza n'abakozi
yongereza amenyeshamakuru kandi rishyiremo n'ingufu kandi rigerageze kuti kuko nk'uko ari ijwi rya Amerika rivuga ryigenga ntirize riraja ku ruhande runtu ngo nuko igihugu kiba gifise ingufu ntibakore nk'amanyarwanda kuko n'abamenyeshamakuru dufise ngaha mu Burundi bakora tabwoba atakuvuga ngo ejo nzofa bo baravuga ati twaje gukora akazi kandi aka kazi karimo n'urupfu reka dukore nk'uko umutima wacu bitubwiye bakore badahengama bakore batiyumvira ngo jewe ngugu gutegetse indimu mu kigugu ndimu ngo niko ntahoza amakuru ndi mu gihugu kitagiramo umutekano ngo ninavuga ibi bakora ko ngo azavamirira nabi bakore bamenya ko bakorera umunyagi bakore bamenya ko bakorera umuntu kanaka kugita iciwe kubera inyungu ziwe.
Mu kudufasha ijwi rya Amerika aba akozi bayo bavuga inkuru babonye babyibo neza ntibace bahengama kumbere gutinyo cyankuriya gitura pana kuko bazaga ko bariko barikingira kubohe joro bitanye n'abahasi.
Dusaba kwa ayo maradio kugururwa ibyo menyesha makuru bigasubira gakora nkuko vyahora bikora hanyuma hakaboneka iyindi protection ukundi gukingirwa kubera twarabonye igihe imyerekano yari kiraba abamenyesha makuru barakubaguwe baramerewe nabi bambaye umubiri mugabo twarabonye ko baragerageza ibyo bashoboye mugabo harakenewe iyindi ntambwe kugira bakingirwe kurusha uko bari bakingiwe.
Iryo yugagwa ry'amaradio ryarakoze ko n'ikigo c'amenyesha makuru Neston Niranyibagira arongoye ikigo c'amenyesha makuru avuga ko amaradio adakora abantu baca batungwa n'ibihuha kandi n'ubutegetsi burahombera. Urongoye ikigo amenyesha makuru aremeza ko nico kigo ibikorwa byacu byahagaze.
Nikomeza naraheze amaradio yigenga ane iteleviziyo imwe zituriwe zituriwa n'ubutegetsi kuko zatuwe n'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi. Twebwe ngaha ni ngombwa kuko ni ikigo c'amenyesha makuru kibayeho kubera kuko amaradio aba ari karakora ameze neza kuko nibo dusanzwe dukorera. Ibyerekeye amatohoza rero byanditswe yuko umushikiranganza mukuru wa Repubulika ari kagira amatohoza mugabo icyo twibaza none amatohoza ageze hehe ameze gute none ko maradio yaturiwe batohoza ku radio yoba ari ituriye canke yuko abamenyesha makuru yoba yaturiye twese twifuza gusa nuko yavyonyaruka bakugura maradio yasubaga gukora
byose byatanguye itariki 13 z'ukwezi kwa gatano aho bari mu myerekano batera radio na television Rema barayiturira munyuma mu bucagucagu bwo kwa 14 rusama hacategwa radio RPA na radio television Renaissance birategwa n'abantu bambaye imyambaro y'abajeje umutekano ziranaturigwa mu gitondo cyo kwa 14 rusama nyine radio Isanganiro na Bonesha FM navyo vyaciye bitegwa n'abantu bambaye imyambaro y'abajeje umutekano babategeka kugara baca bateramwo ibisaso mu nyuba kwa za radio ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tubibutse incuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwese mwaduteza amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikingurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Alphonse
urakoze Oriane ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko guverineri wa California yamejeje ku munsi wa mbere ko intara arongoye iri kirarwana n'umucanwa kandi kwa basoda rwanya uwo muriro batari kwa ratera intambwe iboneka gushika ubu uwo mucanwa uri kurate mutongora mu gice cy'uburaruko uzufise ingufu nyinshi kandi ngo gumuhindagura uko ari usanzwe umeze ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa mbere yarahamagaje inama yihuta kubagize leta rongoye intumbero y'iyo nama ngo kwari kugira ngo bige ikibazo cy'uruhagarara rurangwa mu gisagara cha Yeruzalemu hagati y'abayahudi n'abanyapalestina. Iyi ni inkuru twababwiye nuko abaministre b'intwaro yo hagati bihugu vya Buraya ku munsi wa mbere vyanse kubumvikana ku buryo ivyo bihugu vyogabangana impunzi ziriko zirahunga ziva cane cane mu bihugu vya Arabu birimo intambara hamwe no muri Afrika. Bimwe muri ivyo bihugu bikavuga yuko vyonganya igitigiri ibindi navyo bikabibona ukundi. Yindi nkuru twatwabwiye nuko umukarani wo muri leta ya Kentucky muri leta zunzwe za Amerika asanzwe abaraganisha abubatse imbere y'amategeko yayapfunzwe azira ko yanse kubaraganisha yasubiye ku kazi ku munsi wa mbere icyo yemeye ariko nuko atazobuza icegera ciwe guhagarikira ubwene nk'ubwo ariko ikibazo yibaza n'agaciro izo nkaratasi zoba zifise muri ubwo izo nkaratasi z'ubwe bugeni zoba zifise. Igisoda cha Misiri iyi ni inkuru twabwiye nuko mu gisoda cha Misiri ku munsi wa mbere cishe abamukera rugendo 12 muri abo harimo babiri baturuka mu gihugu cha Mexique. President w'igihugu cha Mexique rero yarasabye yuko hoba amatohoza kugira ngo bimenyekane ingene abo byagenze.
Mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije mwakoze kudutega amatwi turabashikiriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika mu kurindira mugira umunsi mwiza Imana ibane namwe murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.